Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibiki 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Abavuga ko akazi batigishije ahubwo nabatita bamanama. Iyo umushyitsi nagasigiye amanama atandukanye arahamagarira abanyamashyirahamwe kuyitaba, batayitabaye batumije n'amatangazo y'igihugu badakwisangiza mu gihugu bafite iyo ngorane.
Uwo ni Terence Nahiraja, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Burundi, ahakana amakuru avugwa na bamwe mu bahagarariye imiryango idaharanira inyungu ko batahawe igihe gihagije cyo gusobanurirwa ibijyanye n'itegeko rishya rigenga ayo mashyirahamwe rigomba guhita rikurikizwa. Iyo nkuru n'izindi zivugwa ku bigano by'Abarundi biza gutangira yarusha mu gihugu cya Tanzania turazigarukaho mu mwanya muto. Amakuru yacu reka tuyahere yarusha mu gihugu cya Tanzania, aho guhera kuri uyu wa mbere hatangira ibiganiro bihuza Abarundi biyobowe n'umuhuza Benjamin Mkapa. Ibyo biganiro bizamara ibyumweru bibiri, bikaba byaratumiwemo abantu batandukanye barimo abanyapolitiki, abahagarariye amadini, urubyiruko, abagore n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari arusha muri Tanzania. Pierre Claver, ahuri abo batumirwa baba batangiye kuhagera.
Mwiriwe neza ahantu turi mu hoteli zoberamwo ivyo biganiro. Ihoteli iri ahantu kure y'igisagara cya Arusha, n'ahantu mu ishamba, ihoteli twa Ngurudoto. Bamwe baramaze kwashika, nk'ubu turiko turavugana ndabona bavuye Bujumbura bashitse, barimwo ba witwa abo muri societe civile ba Hamza buri kukiye, ndabona batasetsi bomana wo mu mgamwe iprona. Hari n'abandi bashitse mu gatondo barimwo Ntidendereza, hari rero n'abaserukira ibihugu byabo mbona bamaze gushika hano. Icyo rero nabwira bari kubasumiza ni uko ibiro by'umuhuza ubu nyene beje gushyira habona itangazo. Itangazo rivuga yuko abantu bose bazokwitaba bino biganiro umutekano wabo ngo uzobucunzwe ku rwego rwo hejuru, ko ata muntu n'umwe yogira ubwoba bwo gushikiriza icyumviro.
Pierre Claver Niyonkuru, hari andi mashyirahamwe atigenga cyangwa se amashyirahamwe ategamiye kuri leta, cyane cyane agizwe n'abantu bari hanze y'igihugu ndetse n'abahagarariye ibitangazamakuru byigenga, bashyize hanze itangazo bavuga ko batazitabira ibyo biganiro. Ayo makuru yo hari yo mwabamuzi?
Ayo makuru turayazi, twaranabonye n'inzandiko bashyize ahabona bavuga ko badashobora kwita ibyo biganiro, bavuga ko atari ibiganiro byatumiwemo impande zose, bavuga ko mbere ko atanicyo biteze bizova muri ibyo biganiro, bavuga ko n'umuhuza atigenga. Icyo kibazo ubu nyine ubu mu minota itatu iheze meje kukivugana n'umuhanuzi mukuru w'umuhuza amatatu y'Abarundi yitwa David Kapya, aje kumbwira yuko ngo ibiro by'umuhuza byagerageje gutumira abantu bose begwa n'amatate ari mu gihugu. Yambwiye abaserukira imigambi 32 yemewe n'amategeko mu Burundi, ambwira abanyepolitike abandi ngo bakomeye mu gihugu bafise n'ijambo, baba bahunze canke abakiri mu gihugu, abaserukira amashyirahamwe yigenga atashimye kudondagura, abaserukira abakenyezi, ugwaruka, amashengero, hamere ngo n'abaserukira ibimenyesha makuru. Yavuze ko ari abantu hafi 120 kandi ko byiteze yuko byanka byakunda ngo mu ndwi zibiri bagiye kumara hano muri kano gashamba bahaganirira, ikintu gikomeye gituma nk'uko yabivuze amahoro n'umutekano bisubira gusasagara mu gihugu.
Ibiganiro byabanjirije ibingibi byagiye bigaragaramo ukutavuga rumwe cyangwa se umuhuza akananirwa guhuza impande zose zitavuga rumwe, hari icyizere cy'uko muri ibi biganiro noneho hari ikizagerwaho, wowe ukurikije uko ubona ibintu aho ngaho uhagaze mu mujyi wa Arusha?
numvuga ko ahubwo atabiganiro byari bwabe kuko inshuro zirenga zitatu zose umuhuza yahora abonana n'igice kimwe kimwe akabonana n'abaserukira leta akabonana n'abaserukira umugambi uri ku butegetsi akabonana na societe civile cyangwa abatavuganwe na leta ariko umwe umwe cyangwa urwande rumwe rumwe ku gice cyabo na rimwe byari bwabe ko ababegwa n'amatati mu Burundi bose bicarana bakaja mu biganiro hasi ba abo ku ruhande rwa leta cyangwa yagatibwa batabwirwe na leta ubu rero aho bukera nkuko ibiro by'umuhoza bije kubidutangariza abo bose izo mpande zose bazaba bicaranye barabana bavugana bagira nico bashikirije batumenyesheje ko ibiro by'umuhuza ata bitazosunikira abazo bari muri byo biganiro kugira ingingo bafata ariko ko bizobafasha kugira ko ibiro bizobafasha kugira ngo bonyene inyishu zive mu kanwa kabo aje kutubwira ibi ibintu bikuru bisheka ku munani bazoganira ko muri zindundwe zibiri zigiye guhera bari kumwe harimo ibyerekeye umutekano harimo ibyerekeye guhagarika ubwicanyi cyangwa ubugizi bwa nabi yo bukomoka hose harimo gusubira mu gihugu kigengwa n'amategeko harimo kurwanya kudahana harimo no gushyira mu ngiro amasezerano y'Arushamo no gusubira kuvugana kuyavugana ko harimo ibyerekeye demokarasi harimo ibyerekeye umutekano nk'uko nabivuze hakaba nibe byerekeye yo gutahukana impunzi zirenga 500,000 nk'uko bivugwa n'ishami mpuzamakungu hashyize bahunze igihugu
mu gusoza Pierre Claveri niyo nkuru mu byumweru bibiri abo Barundi bose bazabateraniye aho ngaho iyarusha hari icyizere cy'uko hari amasezerano ashobora kuzagerwaho cyangwa se abantu bashobora kuzabona undi munsi wenda cyangwa se bongera bagahamagarwa kujya muri ibyo biganiro
icyizere tugishingira ku byashekejwe n'ibiro by'umuhoza nyine kuko ibiro by'umuhoza nibyo byavuze yuko habwirizwa kuboneka amasezerano atuma igihugu gisubira nk'uko babivuga igihugu gisubira ku murongo bo bavuga bati mu ndwi zibiri bagiye kumara bari hano byanga bikunze babwirizwa kuva muri bino biganiro hari amasezerano bashitse ko aba mato aba manini ariko ko abwirizwa kuboneka
Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania ndagushimiye cyane kandi komeza udukurikiranire hafi iyo nkuru urakoze cyane
murakoze namwe
tuve Arusha tunyarukire mu Rwanda aho hari abaturage n'imiryango itegamiye kuri leta ishinja abahesha b'inkiko b'umwuga gutesha agaciro imitungo bagiye guteza cyamunara urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga rwo ruvuga ko batatesha agaciro imitungo ahubwo ko abitabire cyamunara aribo baha agaciro ikigurishwa umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Claude Ganza munyamagana arakomeza n'inkuru
Hirya no hino mu gihugu hagenda humvikana abantu batandukanye binubira agaciro imitungo yabo cyangwa yababo yahawe mu gihe cyo kwiteza cyamunara ku mpamvu zinyuranye bavuga ko akenshi teshwa agaciro mu buryo bukomeye akaba ari naho bahera bakeka ko haba hazamo na ruswa ibibazo nk'ibi biri mu by'umuvunyi mukuru yagejejweho mu ntangiriro z'iki cyumweru rwo yakiraga ibibazo by'abanyarubavu uru ni rumwe mu ngero nyinshi z'abahuriye kuri iki kibazo
dufite ikigo gifite expertise ya $500,000 ariko kugeza ubu munyaburangaroje David yagiteje kuri $60,000,000. Icyo kigo gifite departement 5 z'amazu arimo amahoteli buri nzu imwe yishyurwa $1,000,000 y'amanyarwanda kubera ko byanyuze mu maniga yari mu baguye ntabwo utaza ahantu hafite amazu $5,000,000 za buri kwezi ntabwo hagurishwa $60,000,000 niyo waba ufite ukuri kwawe umuntu witwa Munyaburangaroje David mu baturage barahangaha bose bo mu mujyi wa Gisenyi murebe icyo akora icyo aricyo n'abakomisiyoneri bo guteza imitungo y'abantu muri Gisenyi
twamwumvise agomba kuba atoroshye
uku guteza cyamunara imitungo ku gaciro kari hasi cyane yako ikigurishwa mu by'ukuri gifite kinagarukwaho na bamwe mu bagize societe civile bwana Rukanika Gasana Leonard ukuriye societe civile mu karere ka Rubavu asanga hakwiye kujya habanza gukorwa igenagaciro riciye mu mucyo ntibikorwe nk'agahimano kagamije kugushamo bangira imitungo
ahubwo ahantu hari ikibazo mu bintu yeye no kurangiza imanza ntabwo ari zimanza administrative zirangizwa nizijyanye n'abahesha b'inkiko b'umwuga aho ngaho usanga uburyo bitwara n'uburyo bateza za cyamunara naho hantu ahubwo twari dukwiriye gushinga agatoki tukavuga yuko usanga bahendesha imitungo y'abaturage ntibarebe expertise y'umutungo w'umuturage ugiye kugurishwa aho ugasanga ari nk'ibintu by'agahimano ibihimano twari dukwire rero kugira nkatwe dushinzwe ubuvuga kugira ngo bira bintu bijyanye n'amazagurisha mu gaciro katarakaka n'ubujuru
byanagarutsweho kandi n'umuhuza bikorwa w'umushinga wakiri ibibazo by'abaturage no kubagira inama muri Transparency Rwanda Madame Mukarukundo Odette hari ku itariki 16 z'uku kwezi ubwo bashyiraga hanze cyegeranyo kuri ruswa igaragara mu mitangire ya serivisi mu nzego z'ibanze yavuze ko nubwo batarabikoraho ubushakashatsi bwimbitse ariko bakiri ibibazo byinshi by'abaturage bigaragaza ko koko haba karengane muri cyamunara
ntabwo twabura kuvuga ko nibibazo bijyanye nangizwa ry'imanza zirangizwa n'abahesha b'inkiko b'umwuga byo bigenda bigaragara cyane aho baha gaciro kato cyane imitungo bagiye guteza cyamunara nayo makuru dufite n'abantu abaturage tugenda twakira ibibazo byabo babatwereka niko koko nayo twari batugasanga umuhesha w'inkiko w'umwuga yahaye agaciro gato cyane ikigomba guteza icyamunara kuvuga icyakorwa rero hari cyari vuba kuko ntabwo turabikoraho ubushakashatsi bwimbitse gusa icyo kibazo turabizi ko gihari
icyakora perezida w'urugaga rw'abahesha b'inkiko w'umwuga Maitre Habimana Vidaste wasanga bitashoboka ko umuhesha w'inkiko w'umwuga yatesha agaciro umutungo kuko atabari mu bahatanira ikigurishwa ahubwo ko biterwa nuko cyamunara yitabiriwe ndetse n'ubushobozi bw'abayijemo
ko ni isoko rihamagarira rwanda rwose rushaka kuyitabira uwo munsi cyamunara yabaye batangaza igiciro wenda cyangwa agaciro ka 50,000 ariko abantu baje muri iryo soko nibo bagenda amafaranga baza gutanga ku kintu kigurishwa niba batanze tuvuge 20,000,000 hakabura umuntu n'umwe urenze 20,000 ntabwo umuhesha w'inkiko rero uzakora mu mbuga ngo yishyure za 50,000 ni ukuvuga ko uwo munsi ni ku isoko riteye
Maitre Habimana abona ko atari ngombwa kubanza gukora igenagaciro ku mitungo itezwa cyamunara kuko hari na ryo bituma abantu bijujutira agaciro bahawe n'abayipiganwemo
umuntu yavuga ngo ku mafaranga ngo ni makeya nicyo kuko amafaranga ashobora kuba makeya ariko muri rusange ujye kuvuga ngo abantu bateze agaciro akenshi usanga ari amarangamutima akomoka ku gihe igenagaciro nk'aho umuntu yagakeze ko byo bavuze mu igenagaciro ari byo bizatanga mu cyamunara kandi abatatu zarakozwe abantu baritabiriye igiciro cyabonetse nicyo muri inkiko kugira ngo ikindi giciro gikurere
urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga ruvuga ko nta mpungenge zikwiye kubaho kuko nyir'umutungo yemererwa n'amategeko kuregera urukiko igihe cyose hagaragaye amakosa muri cyamunara ikaba yaseswa bigasubirwamo bundi bushya Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio ya Amerika
tunyarukiye mu Burundi noneho igihe amashyirahamwe yigenga yahawe kugira ngo akurikize itegeko rishya riyagenga kirarangirana n'uyu wa mbere mu ntara ya Ngozi amwe mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki ngo avuga ko atari isuganya neza avuga ko igihe yahawe kugira ngo yisuganye ari gito ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
mu ntara ya Ngozi amashyirahamwe ntari isuganya yose kuri uyu arongoye ishyirahamwe itegeko ni nka rishasha
njyewe ishyirahamwe ryanjye ryabaye agreye par le ministère de l'intérieur mu mwaka w'2008 kuri kweri nta rindi tegeko nzi kiretse ivyo bikorwa nakoze vyonyene biri vyo kwimenyekanisha muri ministère de l'intérieur ico gihe muri 2008 kuri kweri ni radio ndumviriza jewe ntaje nigeze numva
uyu nawe nyene arongoye ishyirahamwe ryishinze gukingira ibidukikije avuga ko iryo tegeko arizi ariko kwegeranya uburyo bukenewe n'abanywanyi byabaye ikibazo kugira bagisunge
kwandika ku mpapuro bijya bisabwa twarabikoze twabaye n'ikibazo cy'ubuki kugeza ubu tubona ko umwanya ikiringo batanze ari gito iryo shyirahamwe ryacu ryari risanzwe rifite abanywanyi mubwo abanywanyi batanguranye bari efekitife bamwe basomye barahunze abandi nabo bagiye mu zindi ntara za kure aho ibyo bica bituma abanywanyi baca basanza byacyo bituma rero uburyo bwo kwegeranya bwe mu banywanyi butorana cyane
abashoboye gutegera iryo tegeko nabo nyine bavuga ko umwanya wo kugisunga baganyanyura amategeko abagenga babaye muto bituma bakora mu mfururizo mu ishyirahamwe umwe muri bo asanzwe ari n'umunyamategeko avuga ko ikibazo cyabaye ahanini ku kudatahura iryo tegeko ritarahindurwa mu Kirundi
itegeko ryarasohotse kandi riri mu rurimi rw'igifaransa igifaransa si benshi bacumva kandi kirimo amaterume y'amategeko ibyo bita mu gifaransa terme juridique si bose rero biza amategeko benshi byarabagoye kugira iki gutegera kugira ngo bashobore guca babikora n'ingogana n'ingoga benshi barinze kuja gusiguza nko kubahinga mu by'amategeko kuko na leta kuva isohoye iryo tegeko ntiyigeze inasohora verisiyo iri mu Kirundi kugira ngo iryo tegeko na ya mashyirahamwe akorera hariya mu misozi ashobore kurimenya
basaba ko ikiringo cyo kwisunga iryo tegeko cyo kongerezwa bakanarisigurirwa bihagije
natwego tutagusanze turizi mbere nabandi byo babarangize nk'izindi ngorane nibaza yuko leta yoraba ukuntu itwongera basi n'igice cy'umwaka kugira turisome bari dushikirize turisigurirwe tumenye n'ivyo cyo kwisunga kugira ngo dukurikize amategeko
ego umukuru w'igihugu yatanze amezi 10 kugira ngo iryo tegeko ribe ryaheje gushyirwa mu ngiro ariko rero boraba bakongereza nk'ikiringo cy'amezi 3 bagashyiramo ukwezi kumwe ko gukwiragiza iryo tegeko bakarisigurira abajejwe intwaro n'abarongo ya mashyirahamwe
umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu ati hari impamvu bavuga gutyo Terasi ntawe raja umuvugizi w'ubwo bushikiranganji akaba n'umwunganizi w'umushikiranganji aburongoye
abavuga ko batazi batigishijwe ahubwo n'abatita bamanama iyo umushikiranganji ategura amanama atandukanye arahamagarira abanyamashyirahamwe kuyita abo batayita baye batuze n'amatangazo y'igihugu batakure badakwisambira mu gihugu bose bafite iyo ngorane hanyuma harabaye ikiringo cyo kugira ngo ibintu bishigarama kuko baba bamaze kwitunganya bisunga iryo tegeko ariko hamwe n'ibyo ni ingingo cyagera kuko mushyiramo asanzwe ari menshi n'ibihumbi n'ibihumbi ntitwasanga hariho benshi bataraheza umushinyamazo aheza asubire yihwegira mu ihwezo ahabishokorwa ku neza ya Burundi abarundi nta yagashyiraho
muvuze igerekerezo rya 27 Kigarama ariko bo bari biteze ko ryo ari rya 27 munyonyo
byoshoboka byoshoboka nyabo ku mashyirahamwe kubera mubasanga navuze iby'amashengero ko biratandukanye ku mashyirahamwe ikiringo niyo cyahera hari umushinyamazo aheza yicara bikeneye kuko n'amashyirahamwe arenga ibihumbi ndwirumva ko ari menshi
turamenyeshe ko iryo tegeko nimero imwe agakwego ubusa kabiri ryo kuwa 27 ukwezi kwa mbere umwaka w'2017 ryaje rihinyanyura itegeko bwirizwa nimero imwe agakwego 11 cyo ku itariki 18 ukwezi kwa kane umwaka w'1992 ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
nturire kazuza
nongere ndabaramutse inshuti mwikundi ikiyago cha politike nturire kazuza Jerome Niyonzima ndi mwakoze kuba muri benshi mwahisemo gukurikirana kino kiganiro. Turi mu gice cya kabiri cy'ikiyago twahariye akamaro ko gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara na cyane cyane tugashimikira ku ruhara rwa wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi. Muri kino gice cya kabiri rero abatumire ba Terence Manirakiza bakaza gushimikira ku kamaro k'ikigega cyo gushumbusha Abarundi basinzikajwe n'amagume Uburundi buhitiye buciyemo. Mu batumire baje kuganira nawe hakaba Musenyeri Jean Louis Nahimana ariwe arongoye wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi Sever. Hakaba kandi Dieudonne Mbonimpa avugira umugwi CNTB ujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo hamwe rero na Jean Buregeya umwe mu baserukira amashyirahamwe ahanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Rumonge. Musenyeri Jean Louis Nahimana niwe atangura gufata ijambo atomora akamaro k'icyo kigega cyo gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara.
Amwe atashumbusha yo birimwo uko yo bimeze kose nibaza yuko iki gikorwa cyacu ntacyo cyaba kikimaze kuko ntituriho kugira ngo tudedaguze abantu gusa tubadedaguriza ubusa. Uyu mugore washinzwe bawiyumviriye cyane cyane ko nabivuze basubize abantu mu iteka ryabo kuko n'umugwi utezano rya ntigufasha abantu gutunganirizwa mu buzima bwabo n'ivyabo. Twebwe rero nogya nti ahanini tuzogeze no kuraba ivyabaye turabe abatotejwe abanyazwe utwabo ariko hanashaka tuvyumvikane neza.
Yego.
Hariho imigwi ibiri. Hariho ibintu bavuga nti byoroshye guca bisubizwa ubwo nyene nk'umuntu yatwawe itongo n'umubanyi wiwe naka n'uyu munsi akaba kihari ari muri iryo tongo urumva ni ibintu byoroshye ko umuntu agiye atira itongo we waragihagiye warifashe uyu munsi yariho ibyabo na komunote n'iri subiza naka ibintu byiwe ariko hariho n'ibindi navuga nti bigoye kuca umuntu asubiza ubwo nyene ayene bigoye guca umuntu asubiza ubwo nyene bizosaba rero ko haba icyo kigega nko mwarimu bivuze itegeko mbere rirabitegekanya no muri plan strategique twagize twatekanije ikigega cerekeye navuga nti abantu bashobora guca basubizwa ivyabo mu bintu bito bito ubwo nyene hakaba n'ibindi kumbure bitoroshe bizosaba yuko duhimiriza dusaba leta yuko ico ivyo bibazo bifata nkama twebwe tugategura ico nkuko mu iteko byanditswe programme y'ingene abantu bosumbushwa nk'akarere munashaka gufata nk'ahantu hubatswe amashuri nk'undi batwaye itongo uyu munsi agasanga hari ibitaro kandi bifitiye akamaro novuga nti ako karere kose ego mewe umuntu ntiyoca hebera ajaniranywa mugabo urumva ko atoshumbushwa co kimwe n'uwanyazwe n'umubanyi kandi iyo tonga kirimo nibaza ko rero tuzokwitondera turabe ka imwe imwe uko imeze hanyuma turabe n'umuti ubereye uzanye kugira ngo uwo muntu ntarenganywe kandi twumve responsabilité nagende n'igihugu kibifisemo.
Mugira muti kugira ngo ico kwa kigende neza ku ico kijanye n'amatongo umubona mwokorana abandi hama mugaheza mugakorana gute?
Mbo mwabivuze hariho umugwi usanzwe uriho ujejwe ico gikogwa aba mbere tuzokorana nkuko mbere tubitekanya n'uko turategura projet projet novuga nti nyabutatu turabira hamwe ngene tuzokwicarana n'abagize bari mu mugwi wa CNTB
umugwi kumburujejwe ibibazo by'amatongo n'andi matungo
egome ariko ariho n'undi mugwi ujejwe agateka kazi na muntu
mugwi gihugujejwe agateka kazi na muntu nawone
nogira nti turafise aho duhuriye turafise ibibazo novuga nti dusangiye bizosaba yuko dukorera hamwe dusenyera ku mugozi umwe kugira ngo twebwe ntizabe dutora inyishu iciye kubiri n'iz'abandi bariko barakora mbere navuga nti vyaranatanguye abari muri uwo mugwi ujejwe bizanye n'amatongo n'ibindi
n'andi
matungo hariho navuga nti amadosiye amwe amwe bamaze no kurunga ikiwacu bagira bati ubu turavye ibibazo nakaje kudutura tubona umengo uwo byishura neza nabo mu mugwi uzije gutohoza ukuri no kurekuyanira na twebwe kumva hari ibibazo bazoza kudutura tugasanga vyerekeye uwo mugwi wundi bizosaba yuko tuyaga duhura dukorera hamwe kugira ngo bamwe n'abandi borohegwe bagukigwe ariko twese turondera kuzuzanya no gufashanya muri ico gikogwa co gutunganiriza bene wacu abarundi batosejwe canke banyazwe ivyabo
ikiyago umuheto w'amahoro sijo ijambo ushinge wo gushira hamwe
Uregeje akaba ari umwe mu bakurikirana hafi bijanye na gatika kazi na muntu n'ikibazo cy'amatongo n'atse cyane ngamurumonge akaba ari gukurikirana hafi hagati y'abahunze n'abasigaye turaguhaye mwiriwe Uregeje uduze kajwi kumbura kugira ngo bahezere bakumva ariko baratega amatwi
ego ngize ni mwiriwe
mwakurikiranye kino kiganiro mwumvise intumbero y'umugwi uje gutohoza ukuri no kunyonesha abarundi na cyane cyane kuri intumbero je no gufasha gutorera amatati y'amatongo na cyane cyane hagati y'abarundi mvuga ko iki mwabikurikiranye
ego ndetse no bivuga ko nuko intumbero ni nziza ariko turabona yuko ari intumbero muri igihe tubona yuko izogorana kugira ngo ishike
gute kubera umenga mufite amakenga
twe turafite amakenga kuko murabona abarundi batari bake ibwo hari abahunze n'abandi bahunze hari n'abandi bahunze kera batari bwashobore gushika abo rero nk'abo bose urumva ikibazo kirabereka kubera amakenga dufite nuko tuvuga dutyo leta nitera akamo abantu bose bari hanze batahuke hanyuma koko uyo mugwi wiga ibibazo abantu bari mu ituze abantu babona koko ko bashobora gusubiza ibibazo byabo tekana no mwidegenge ntangere
kumbura kugira bigende neza mubona ikindi cyo kugwa ari giki mu majya mu makeya dusa n'abasozi rakenshi kiganiro
ikindi cyiza demo nashobora kugwa nuko uwo mugwi wo kwaguka ukajamwo cyane cyane haba ku mitumba no mu makomine ukajamwo abantu bari mu mizi myinshi kandi bari mu mice kwinshi ukajamwo harimo abantu abagore abagabo abagabo abantu batama kandi bazi na kahi igihugu kugira ngo ntihazojemwo ibintu byo kurondera kunyegeza ko murazi ko barundi imwe na rimwe rakunda ukurisanga abantu ibibazo mbenga byerekeye umugumwe cyanke byerekeye abantu bo mu bwoko bumwe cyanke sanga byerekeye mu mici imwe cyo twibaza rero ko cyane cyane uwo mugubo kwaguka kwaguka cyane kwaguka ugashaka mitumba
kumbure abo ku mitumba itandukanye bakabigira mu ruhara mu kumbure mu
bigira mu ruhara cyane kandi baguko nibo bene byo nibo bazi kuri satani pa ku mitumba yabo nibo bazi byahabaye kandi akaba abantu bari mu mico yose y'ubuzima bw'igihugu.
Reka uregeye Jean tubashime cyane ku izo nterano zanyu n'ubu dutega amatwi Musenyeri Jean Louis Nahimana arongoye umugwi w'igihugu uje kumenyesha kumenyekanisha ukuri no kunywanisha abarundi na cyane cyane wewe muri kano kanya akagaruka kucabona cokogwa kugira ngo umugwi ushike ku ntumbero wihaye na cyane cyane kunywanisha abarundi bafitaniye amatati ya matongo
cyane. Navuga nuko ubwa mbere twebwe turugwego rujejwe gutohoza kuraba ivyabaye mugabo navuga nti turafise aho tugarukiriza kuko nk'urwego rwacu ego metafise ububasha duhabwa n'itegeko mugabo ntiducimanza nk'akarorero
yego
nk'ivyo nk'ibijanye n'imanza ivyo murumva ko ariho ni rwego tuca tubihereza nk'ivyerekeye execution ibintu bimwe bimwe tuzoba twashitseko nuko rero nubwo ntaduteza kwibara tukitonda ntituhave tugira tugwa mu mutego nk'uwo wo imigwi imwe imwe ishobora kugwamwo baca bashaka no kugira kwiha ububasha bw'amategeko ivyo biyumviriye batohoje babonye kabi nabo bashaka guca bavyegzekuta ubwo nyene naho ngiye rero nti dutegerezwa gukorana n'izindi nzego z'igihugu twisunze n'amategeko y'igihugu uko ameze ariko nogira ndi muri bwa bumwe bwa bunywanyi muri kwa gusenyera ku mugozi umwe tukaraba ingene rero tugira tuti ngiki twebwe tugarukiriza ngaha ariko irikurikira ni urwego rundi rushaka kubirangura twebwe tukaraba ingene dufasha uwo muntu yego yatwituye mbere tukanamuherekeza mugabo dusaba ko urwo rwego rundi narwo rukora igikorwa cyaryo kugira ngo uwo muntu yubahirizwe asubizwe iteka mu vyiwe.
Ego rero nk'uko muvyumva agira ati inzego zitari nkezo gico zifashije na cyane cyane nk'abajejwe ubutungane cyane bajeje gukingira agateka ka zina muntu mugabo kumbure ngo bakaba batanze umuco kuri ibi cyane ibindi ngusogera reka tubara kwa Dieu Donné nawe mubona hakurikije kugira ngo intumbero yo kunywanisha abarundi biciye mu gutora umuti ikibazo by'amatungo bibi bacanishamo na cyane cyane bifatiye ku bibi ibi by'amagume barundi bagiye baracamo
kuri bavuze ikindi cokorwa nuko umunyagihugu umuntu wese ahaherereye yoba imboneza akaba karorero keza mu gutanga ivyiyumviro haba gufasha CNTB cyangwa gufasha uyu mugwi atakunana kugira ngo twebwe icifuzo cacu gishigwe mu ngiro kuko twifuza yuko imitima isubira hamwe abantu bakakura mu mutwe bimwe byari byarabaye bikavaho kugira ngo tube mu gihugu kitagira indyane kandi umuntu turizera ko no mugwi uzokoroherwa uzokorogwa kuko mu bikorwa Sainte bikora uno munsi novuga ko onabri zero tabu ibintu bitavugwa muri Sainte biravugwa abantu no munsi baratanguye gutahura ko atakunywana gushoboka nkuko Musenyeri Jaru yabivuze umuntu anywanira ku by'abandi babona neza yuko imbere yo kunywana babanza gusubiza haba ibyanyazwe canke bakavuga ukuri kugira ngo bashobore kubabaranya kugira ngo bababariranire uno musibira abantu byo tubona torane ko bishoboka kandi ariko arabigendera tukizera yuko bizabandanya muri iyi ntumbero nyene bigafasha cyane n'uyu mugwi uriko urakora kugira ngo ukuri no kurekuriranira bishobore gutsimbatanga aha mu Burundi.
No ngaha rero kiro kiganiriro cyo kuri uno munsi kirangiriye nko mwavyumvise twatwa twashimikiye ku ruhara rw'umugwi kumenya ukuri no kunywanisha abarundi biciye mu gutorera umuti ibibazo by'amatongo hagati y'abasigaye hamwe n'abahunze nkuko mwavyumvise ngo umuti ushoboka n'ikigega cyo gushumbusha aba cyangwa abandi mu gihe hoba haboneka yuko gushumbusha biri ngombwa kuko ngo ari ibibazo bimwe bimwe bikeneye inshumbusho ibyo mu gure rero ngo zoheza ubikorere ko mbere kugira ngo bishike ko ugasaba ko inzego zitandukanye z'igihugu eka mbere n'abanyagihugu bose boheza bagafata mu mugongo icyo gikorwa mwese gakora uruhara rwiwe
ikiyago umuheto w'amahoro.
Anshuti ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimire engineer Lopes wadufashije mu muhanga bw'ibyuma na Fatuma Kalala Alimas wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.